Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi biradio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese rero mu kiganiro mwisanga. Kwigenekezo rya 14 ryo ku kwezi kwa kabiri ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu Burundi bwaremeje umugambwe CNL Congrès National pour la Liberté w'icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka Agathon Rwasa. Uyu mugambwe wemewe inyuma ikiringo kitari gito wankiwe kwemezwa kubera mu ntango Rwasa yari yamenyeshejwe ko yatanze izina FNL Amizero y'Abarundi risa n'uwundi mugambwe usanzwe wemewe n'amategeko. Uyu mugambwe wemewe kandi mu gihe hasigaye ikiringo kiri munsi y'imyaka ibiri kugira ngo hatunganywe ayandi matora mu mwaka w'2022. Mbega icyo kiringo kirakwiye kugira ngo uyu mugambwe utsimbatare uheze witegurire guhiganwa n'indi migambwe imaze igihe kirekire ikora. Mbega imigambwe imigambi ngenderwa ko uyu mugambwe niyihe akizera ko uyu mugambwe ushobora kuronka amajwi yowuha insinzi mu mwaka w'2022 kangana iki? Intambamyi uyu mugambwe ushobora kugira n'izihe? Ivyo ni bimwe rero mu bibazo tugiye kuyaga n'umukuru uyu mugambwe Agathon Rwasa asanzwe ari cegera c'umukuru w'inama ushegera cha mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi. Mwiriwe neza mushya ntaya Agathon Rwasa.
Mwiriwe
murakomeye.
Yego turashima.
Yego murakoze kwitaba ikiganiro.
Yego murakoze namwe ko mutwakuye.
Yego mi nashaka dutangure cyane cyane kuvyerekeye umugambwe wanyu wemewe kandi kiringo gito kiri munsi y'imyaka ibiri gisigaye kugira ngo hatunganywe amatora. Mbega uyu mugambwe uzoba umaze gukwiza byose kuronka kanya kuja mu manyagihugu kugira ngo uhiganwe n'indi migambwe imaze imyaka iri ku kibuga?
Umwanya nivyo ubirabye ni muto ariko kandi burya harishaka n'inzira ziraboneka. Abarundi batari bake baripfuza ihinduka ryiza ku buryo rero twari twizera neza yuko muri icyo kiringo dushobora gukora ibikorwa bitari bike, kandi turibaza yuko hariho abantu benshi twadusanganywe kuzoba ari ukurondera abanywanyi bashasha biyongera kubo twadusanganywe kuva iyo myaka yose. Nayo kuvuga ngo imyaka hari imigambwe imaze imyaka kuva 1992 imigambwe mwinshi yemewe itari igera ijya no mu matora y'abajenama ba komine. Urumva rero ugiye kuraba si imyaka ahanini igikuru n'abari muri uwo mugambwe n'ishaka baba bafite cyo gukora ibikorwa byatumye baje muri politiki. Twe rero tubona rero yuko ikiringo gisigaye kukumbure uharuye ko hari abamaze imyaka myinshi ku rubuga ni gito, mugabo kandi natwe tuzoshyiramo ingufu zose dushobora kugira ngo natwe tujye muri iryo higanwa kuko niyo cyanatumye tubaho nk'umugambwe.
Muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose, imigambwe imaze imyaka n'imyaka ariko itaja ku rubuga ngo ishikire abanyagihugu. Aho niho no babaza murazi ko hari imigambwe irenga nka 44 mu Burundi. Muribaza ko icyo gitigiri gikwiye cerekana imigambo ikomeye canke imigambo ikwiye kuba mikeyi iri munsi ya itanu canke munsi ya cumi?
Mu by'ukuri uravye Uburundi ukuntu bungana, ubuhojojo bw'imigambwe ntaco bwungura kiretse yuko usanga gusa abantu bari mu ngendo yo kuba abantu birababo aho kuraba kumbure inyungu za benshi, inyungu z'igihugu. Igihugu nk'u Burundi rurabye ukuntu kingana mu by'ukuri, imigambwe yabaye myinshi iyo bitanu yabaye myinshi naho nyine nayo ubundi hoho ni itatu yo bimaze itatu cyanyine. Ariko kubera nyine yuko kumbure bamwe n'abandi baba bafite ingene babona ibintu cyangwa ingene biyumvira ibintu, wogira imigambwe itanu yo bimaze hanyuma abantu bakaraba rero mu nteguro zishya zitanu guhitamo ngaho byokoroha gusumbaho umuntu yakubwira ngo nuhitemo hagati y'imigambwe 44.
Ariko inani ntizemewe, iyo migambwe ntishobora kugira inani?
Oya, inani ziremewe ku migambwe keretse yuko mubwirizwa shingiro rishasha kigira kubigenga ko aribo batashobora kugira inani, ariko ku migambwe ni bisanzwe.
Mbega abo mwari kumwe Mizero ba bakiriye gute inkuru yuko mwebwe mugize umugambwe wanyu?
Inkuru zo kuvuga ko cabaye ikintu kije giturumbuka kuko inyuma y'ibyose ndakamara amaka y'ibyo shingiro twaravuganye turavuga ati murabona yuko rero burya abigenga dufise akanizo rike tubiza kwiyumvira uburyo dushiraho uduja muri politiki by'ukuri ntituve ku rubuga ama turavuga tuti twebwe ku ruhande rw'iwacu biragoye kubera yuko babona ko hagiyemo n'iby'ubwicanyi n'iki ibintu zose twagerageje gukunda zo twaciyemo ngo dusubize hamwe bikanka tavuga ati byo haba bitubera ngombwa yuko dushinga uwundi mugambwe sikitumero no kuba twari turi kumwe muri iprona ngo muri iprona murazi yuko yego n'ibya matati yarabaye mugabo baragiye muri za sentare imanza zaraciwe kuri bo twavuga tuti bo biroroshe ko bashaka gusubiza hamwe barashaka no kumvikana nibashaka bagashyira hamwe bagarondera uburongozi bushasha kumbure bagashyira no mu ngiro izo mpanza zacitse ariko umva aho sino kwinjiramo cyane ntabyo nzi mugabo sukuva ko ari ikintu cyatunguye uyu canke uriya hanyuma twebwe tuguma twizera yuko abantu gukorera hamwe ari byo byoza n'umwimbu gusumba igihe cyo gushyiraho inani bibaye ngombwa ko dukorana n'uyu canke n'uriya amategeko uwo muryango arawugurura twobirabama tukabandanya urugamba rwa politike inguvu zidatatanye.
Ibiharuro vya vyatohojwe gato imbere y'amatora mu 2015 ibiharuro vya vyakozwe n'ishirahamwe rikomeye cyane gose ivyo bita nko mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa pole scientifique vyerekana imigambwe yo mu Burundi itari mike ifite amajwi make cyane gose harimo n'umugambwe wanyu ivyo bintu byo biva kuki?
Oya erega nokuraba hari ibintu abantu bagira bakava ngo batohoje mbwa batatohoje nuko bikwiriye none ubu woza ngabo Burundi ukabona umugambwe runaka ukoresha ingufu zose zishoboka utera igitsura abantu ukajavuga ngo niko ngo abo bantu biyumvamo uwo mugambwe urumva umugambwe ubushatse kuba umwe kubera ufite ubutegetsi kubera ugize gute hanyuma kandi rega rimwe na rimwe hari nubwo abandika bimwe n'ibyo bintu nabo nyine baba bariko barisabira ashavuga ati sinzi itare ku masabo atereka mubwire neza abakumbure ndabe kutwanje twaba turabandanya ibyo rero ni ibintu bisanzwe amajwi none ntibyagaragaye ejo bundi mubwirizwa kamara mubwirizwa shingiro iriya kamara mpaka yabaye wowe wozigurira ukuntu byafashe imyanya ingana kuriya kose kugira batangaze ibyavuye muri ajya amatora nimba by'ukuri bijya batangaje kwa rukuri ariko anashaka kubwira yuko mu gihe amatora yoba atomoye atagikenye kirimwo atabuswaganye burimwo kindizira neza yuko ibyo twaye bitumenyereye se nitangaza ngo nibiriya abantu botangara icyenda na gatatu murazi yuko abari bari ku butegetsi bari bazi yuko batsinda byanka byakunda wari kuza babwira yuko batsindwa ntibari kumwemerera ntibari kumwumviriza nibyo ariko ushaka kuvuga abantu ntibari kubiburizamo mugabo ukuri kwagumye ari ukuri mwarabonye ukuntu byagenze none umunsi rero umugambwe wacu si wo mugambwe wavuga ngo ni wo udakomeye si wo wavuga ngo ni wo utafise abanywanyi si wo wavuga ngo ntukundwa n'abarundi kera none uburyo abarundi icyo bakunda ni kibaza ni inyungu kandi nzira yuko ubinyungu abarundi dufise ni yuko abihinduka ryiza ryotuma abarundi tugera aho twiyumvanamo by'ukuri abantu tukarondera gutera imbere twese ntihabe guteza imbere bamwe no gucinyiza abandi nibyo bikenewe ibyo rero twe twizera yuko abashobora kudushyigikira bari mu mpande zose bari bava mu migambwe yose bava mu mihingo yose ku buryo rero uwoza kumbura uyu munsi akaraba amadarapo y'imigambwe amanitse mu gihugu yobona umugambwe umwe wonyine yoca yibaza ngo ngo nta wundi nta bindi byiyumviro bihari mugabo birahari hageze yuko bishyirwa ku mugaragaro mu gihe cy'amatora abantu bazobona yuko by'ukuri mu Burundi abantu bafite uko babona ibintu gutandukanye mugabo kandi uko kubona ibintu gutandukanye niko ko ndozona dufasha kubaka Burundi ushobora kugira iteka n'itekane gusumba
ibibazo kenshi na kenshi biribonekeza imbere gato y'amatora mu gihe cy'amatora canke nyuma y'amatora ika hakaba n'imigambi kenshi icaye yonjora ikava mu matora nashaka kubwa mbere na mbere mu kanya gato y'umutubwire niba umugambwe wanyu zobandanya amatora uku naho ibintu bizaba byifashe ko byifashe amajwi yatohozwa hanyuma mu gihe mu mugambwe wanyu to kwitwara neza utotsinda ko muzokwemera nk'ivyavuye mu matora
twebwe turi mu rugamba rwa politiki ibintu bitomoye turabyemera kandi turabyemanga kandi turabishingira intahe mugabo kandi ibintu ubona ko birimo amahenyu nawe uvuga ati nta kundi reka tubandanye mugabo amahenyu yo ntiwe kakuyavuga rero twebwe icyo dushaka nuko abarundi tugeraho tumenya yuko ikizozana iterambere kizozana amahoro mu Burundi n'igihe icyo umunyagihugu yavuze cyubahirizwa amatora ariho kugira ngo afashe abanyagihugu bonyine ubwabo gutanga intumbero igomba kuja iyo rero uri ku butegetsi ugashaka rero witirire abanyagihugu ibyi wawe biba biko biratera ingorane kuko impera n'imeruka haba ingorane mu gihugu rero hako abantu bogira ingendo mwene iyo abantu bokwemera bakaraba aho abantu bashaka kuja bakemera riga abo barundi nabo barundi kazi imigambwe sibo bagomba kuyikorera nibo bagomba gukodini niyo igomba kubakorera kuronde tegetsi rero cyane ko buri ku butegetsi nuko ugira umutima wo kuba umusuku w'abanyagihugu bose kandi aho utavanguye rero icyo bakiza nuko amatora yotunganywa ku neza y'abarundi bose natunganywe ku neza y'umugambwe kanaka cyane ko neza y'umuntu kanaka cyane umugwe w'abantu kanaka muri icyo gihe atunganijwe ku neza y'abantu bose hanyuma abantu ico bashikirije bacishije mu gutanga amajwi yabo kikaba ari cyo gishyirwa ku mugaragaro ibi icyo gihe nibaza ko atangorane zoba
yego mwitwe utenje uti mwese ko muri kamara bandanya kumviza radio hejwe ya America turi kumwe na Desire mwiriwe neza
allo mwiriwe
muri hega Desire
ni Bujumbura mu Burundi
na kandi kazina ninde
mukunwa
mukunwa yego mufite ikibazo duga ku jambo ikibazo cy'imviro
yego murakoze ubwa mbere ndabashimiye ko mwashoboye kundonsa kajyo gicashikirije kuri kimukino kiganiro
yego
ama kandi nongere ntange mwiriwe kumutumire witeka mwadu tumire uno munsi mu kiganiro mwiriwe mutama wacu
eza
ndakumva duga ku ijambo
ndakengurutse ko mwashe gutunganya ikiganiro nyiki
yego
hanyuma twanze tubakeze ko mwashe kugira umutima rugabo mwamanye kuva kera kuyumvira mugashaka kuva tuti muguva mu muti ibibazo twa turimwo nuko dahangana n'abantu duhangana n'ibibazo mukamwe arashoboye gutera intambwe maze murashinga umugambwe uno munsi abarundi babemera kandi babayoboka boshaka kubarizwamwo muriko muraraba none intunganyo zawo mubona hari ico zizohava zikora kuri send defdd twashaka tubasabe kumwogira ico mukoze kugira ngo ibi bishoboka byose biriko biraba bibi bibwiriza guhinduka muri kino gihe turimwo hanyuma kubijanye n'abandi bantu bariko babaza ngo mbega mushaka kugira inani n'indi migambwe ariko murabona neza ko hari umugambwe no munsi umwe mwava mugira inani mu matora y'umwaka 2020 urakoze
murakoze Desire duga ku ijambo umushyana he gatanu rwaza
ndaje shimire Desire ku kibazo ashikirije ngire ko ndanamwishura ngira nti ibibazo biri mu gihugu nibyo bikeneye umuti umuti ntukeneye umugambwe uri ku butegetsi twebwe icyo twibaza ni uko turaba ibibazo bihari by'ubukene ibibazo by'abarundi kutiyumva namwo abarundi kwama umwanya wose umenga barinubana ibibazo bijyanye n'ibyo tuma abantu bashaka gutera imbere nk'ibibazo bijyanye no kuronka amasoko ntanga ngubu yotuma abantu bose bashaka kujya ku kivi. Ibibazo nk'ibyo rero uri kurabyiyumvira ntiwiyumvira umugambwe runaka, uraba ibyo wokora kugira ngo ibyo bibazo bitore ku muti. Rero nimba namutahuye neza, ikibazo nuko abarundi n'abarundi kazi iyo bava bakagera twumva yuko igikenewe si kuguma turaba mu maso ngurya ngurya ngurya, no turabe ibibazo dufise nibihe. Mbega nimba dushaka kugwiza umwimbu hakenewe iki, twogishika ko gute? Mbega nimba abarundi twacanyemo n'uyu munsi tukaba twumva tukinubana, twokora iki kugira ngo ibyo bihere? Ibya bindi tuvuga tuti intwaro iyo ariyo yose mu gihe itaje itwarira bose igatonesha bamwe igakumira abandi, tuguma hahandi ntidushobora gutera intambwe imbere. Nturaba rero ngo nukubera ngo umugambwe witwa uko ucanye nakayirwa kuriya, raba imikorere, raba ingaruka y'iyo mikorere, hanyuma urabe nawe ugize ayo mahigwe ukosora iki, ukosora gute?
Yabajije n'ikibazo wocinani
ku kibazo kigira kabiri naco ati mbega n'ubona hari umugambwe mwoshobora kuja hamwe? Ibintu birahinduka uyu munsi turi muri 2019, kumbure hazogera amatora, kumbure hamaze urubuga rumaze kumera ukundi, imigambwe kumbure yayisuganije canke imwe yakomeye canke yazimanganye ntabyo nzi. Mugabo muri icyo gihe amatora ageze bivanye n'ukuntu urubuga ruzoba rumeze, umuntu azoraba ikibereye. Usanze gukora rero atari imigambwe hari none wogira umugambwe wogira n'ibitariho, usanze iyo migambwe iriho kandi ishobora kugira icyo iterereye kugira ngo urugamba mu rutsinde.
Mwebwe mwabamuse icyumvira cyo kugira inani naho hoba hakiri kare icyo cyumvira muragifiza?
Icyo ni ikintu kiri mu mategeko y'uko mu gihe cy'amatora imigambwe ishobora kugira inani. Icyo gihe rero uraraba nibyo navuze, nimba twoshika igihe amatora aba ugasanga karo rero iyo migambwe yarazimanganye ntayikiriho, kumva nicyo kinani ucukura mu mutwe. Usanze naho muri icyo gihe iyo migambwe kumbure yari isuganije, urabona ko ifite ijunja, urabona ko ishobora kugira ikizanye ugishyize hamwe n'icyo ufise mwashobora kugira intambwe niniya, nta kabuza yuko abantu botwoheza tukagira inani muri icyo gihe.
Yego, reka duhe n'ijambo kandi Honore. Honore mwiriwe neza? Mwiriwe muri hega Honore?
Ndi Butumbura mu Burundi.
Irindi zina ninde?
Honore Mbonimpa.
Mbonimpa, murafite ikibazo cy'icyumviro mu kanya gatoya cyane.
Yego, agira mbanze nkungurukire uwo mutumire mwasabwe gutumira nanga ndamukungurukira ku kintu cy'ubugabo bwiwe yaba yarakoze akongera agasinda umugambi kandi kemerwa n'amategeko.
Murakoze.
Nagira mbaze ikibazo.
Yego.
None ko umenga umugambwe uje kuba wemererwa sakiringo bavuga ko umugambwe ushobora kuza kwitaba amashuri icyo bumaze nini buri imyaka ibiri buri ku rugamba rwa politiki, none uwo mugambwe hariho icyizere cy'uko ushobora kuza kwemererwa kwitaba amashuri?
Murakoze Honore, reka duhe ijambo kandi Abdul amushyana rwasagato arakwishura icyo kibazo mu kanya. Abdul mwiriwe neza?
Fredi.
Abdul matwumva?
Ndabumva neza.
Muri hehe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Rwamagana.
Kandi kazina ninde?
Nisabwa Abdul Saif Aguero.
Yego, me duga ku ijambo ikibazo cy'imviro twatumiye umushyana agatonwa rwasa ani cegera cambere cy'umukuru w'inama ashyiga amateka akaba kandi aherutse kwemererwa umugambwe w'uherutse kwemererwa CNL. Duga ku ijambo ikibazo cy'imvi.
Mbere na mbere kambanze mbashimire kuba banze shimira Ijwi rya Amerika kuba uyu mwanya muba mwigomwe mukaduha tugatanga ibitekerezo.
Yego,
biradushimisha cyane.
Mhm.
So nangire mvuga kuvuga ku kibazo ntabwo ninjira cyane mu kibazo cy'u Burundi kuko ahanini ibyo ntabwo bindeba gusa natanga inama nababwira ni mbere na mbere u Burundi ni bubanze bwicari bwitekerezeho burebe ikibazo bufite bw'ubwabwo ikibazo kiri imbere mu gihugu cyabo sibyo
yego duga ku ijambo
nibicare batekereze bashyire hamwe mbere yuko bimiriza amatora ari imbere nibabanze bicare bige ku kibazo bafite bakinonosore neza hanyuma njye ndabona ari wo muti mbere na mbere uzava no mu matora bizatuma berekeza no mu matora anyuze mu mucyo kandi mbere na mbere ndanabifuriza kuzagira amatora anyuze mu mucyo nta bintu by'uburiganya uzatsindwa zemere uzatsinda azafata inkoni y'ubuyobozi ariko mbere na mbere babanze bakemura ikibazo bifite mu bwabo ni nayo nama natanga
murakoze Abdul Nisab
ikindi kibazo nabaza uwo mushikiranganji agatorwa sa
duga ku ijambo
namubaza ese namubaza ese biteguye kuzakira ibizava mu matora uko bizaba iri kose nta nda y'umujinya bazagira ese nta urebye nta pfunwe bizabatera murakoze
murakoze Abdul Nisabwa reka duhijambo umushyira na yagatondwa sa atanguriye ku kibazo cyashikirijwe na Honoré Mbonimpa cyuduga ku ijambo no ku cyimviro cya Abdul hamwe n'ikibazo
ya murakoze ku bibazo inama batugiriye mbere rero ku kibazo cya Honoré numbwira yuko abantu bamenyereye kujuragiza abantu bari kugenda bavuga ngo nubwo twemerewe ngo ntizuja mu matora ngo tuzotangura ngo gukora muri 2021 ariko ibyo si kubiri nibwirizwa shingiro ikintu cyanditswe ko kibiringo kugira ngo umuntu ashobore kuba umukandida y'imyaka ibiri cyangwa umwaka ni ku bantu bitwa abigenga donc abantu batari mu migambwe niho bashyizemo ingingo ari nabyo twavuga tuti izi ni ingingo zo gukumira kuko abarundi bose n'abarundi imbere y'amategeko hageze ihiganwa bagomba guhiganwa bose icyo kimwe atamwana n'ikinono dushobora kuvuga umwe rero ngo wewe murafite uburenganzira ngo wewe ubu ntagufise ibyo twanye tubivuga kandi tuzokomeza tubivuga rero ku migambwe naho umugambwe wo bushinga hasigaye umunsi umwe kiretse gusa yuko utoba woshobora kugira ibyo wabisabwa n'itegeko rigenga amatora gushyiraho intonde kugira iki mu munsi umwe ko bitokunda ariko ubundi nta kiringo ngo umwaka ngo umukambwe ngo umaze imyaka iyi ngo umaze ngo amezi aya kugira ngo ujye mu matora oya uri umugambwe ushatse kujya mu matora wisunga gusa ibwirizwa rigenga amatora ukinjiramo nta kindi kintu uri kurasabwa ibyo rero uyu Abdul yavuze n'abantu bitiranya ingingo iraba abigenga bakayitiranya ibanke igambo fizitegeko rigenga abona bo bigenga urumva yuko n'abantu nyine mwibwirizwa shingiro rishasha bagerageza gukumira uko bishoboka kose nduze rero ku kibazo cya none ubona kwishyura yari
Honoré
rero nje ku byo Abdul w'Irwamagana nawe yashikirije
yego
novuga nti impanuro yatugiriye ni impanuro nziza abarundi turashobora kuba dufitaniye ibibazo cyadashaka kuba twibaza ko dufitaniye ibibazo mugabo nk'uko kuva na kera abanye babivuga bati ibigize inama bigira imana burya ingorane z'abarundi nk'uko twabyumvikanye kuva mu 2000 mu masezerano y'Arusha inzira yo kubirangiza nuko twicarana tukavuga tukabivuganaho tukabiganira ko hanyuma tukagira ibyo dufunditse rishobora kuba twese ryo duhumuriza ibibazo rero mu bantu byama bihari kandi bavuga ngo hari abantu ntiyaburundu urubuntu mugabo umuti nuko abayifitanye ibibazo twashobora kwicirana tukavugana ingene twobitorera umuti tugatera intambwe tuje imbere twese atawugira ngo ngende nyene uwundi ndamusiga inyuma kuko usize uwundi inyuma aho kugufata imbuzo gakwega asubiza inyuma n'ubundi.
Yego me Abdul yashikirije n'ikindi kibazo kisaba ikibazo twabajije ati amatora heze ntumutsinde yakoresheje ijambo ry'ikinyarwanda ntimuzogira inda y'umujinya.
Inda y'umujinya igomba kubaho. Icyo dusaba nicyo rero wese asaba wenyine yavuze ati amatora abe mu muco, amatora abe nta buriganya cyane nta buswaganya sinzi uko nubyita. Nicyo twese dusaba, amatora natunganywe ku neza y'igihugu cyose, ku neza y'abarundi bose abari mu butegetsi cyangwa abashaka guca mu butegetsi. Amatora natunganywe ku neza y'abarundi bari hagati mu gihugu no ku neza y'abarundi bari mu buhungiro nabo bifuza gutaha bakaba mu gihugu cyabo cyabibarutse. Amatora mwene ayo atunganijwe mwene uko nibaza ko atangorane n'imwe zoheza ngo ziyakurikire.
Egome tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Egide, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hega Egide?
Na mahoro.
Ego muri hehe?
Turi Ngozi.
Ya kandi kazina ninde?
Nimbani hankuye.
Mboni hankuye, duga kwijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gato.
Ego nagira mbaze wo mutama.
Ego.
Aba makuru twamba twumva ngo constitution y'u Burundi yemerera umuntu ngo kwitoza ngo afite umugambi gutaramaranga imyaka ibiri. Kwa itwe gwe tutazi constitution icyo bivuga ko twagatazo mu mutama ko yarajya duteye amakenga kubera mega asigaye ikiringo gito.
Icyo kibazo waheje kucishura mu kanya, icyo ni kibazo kiraba abigenga. We afite umugambi iyo ngingo yo mu ibwiriza shingiro ntimuraba?
Ah.
Yego. Murafite ikindi kibazo?
Wakoze.
Murakoze cyane
bose.
Murakoze Egide mboni hankuye reka duhene ijambo kandi Junior, miriwe neza? Junior muratwumva?
Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza, muri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Kandi kazina ninde?
Amazina usanzwe ni Muhoza.
Muhoza, murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turi kumwe n'umushyana hehe Agatondo Rwasa, ni Cegera cyambere cy'umukuru w'inama nshinga amateka. Turiko tuvuga ku mugambwe wiwe wemewe mu misi yaze.
Ke na sonye kuri page ya Facebook.
Yego.
Nsanga mu byukuri cyane ho muri Afurika no muri aka karere k'Agabigari. Biba bigoye ku mashyaka mashyashya cya ku migambwe mishyashya ishaka wenda guhatanira imyanya y'intebe mukuru w'igihugu. Ariko mu byukuri iyo ishyaka rifite gahunda ryiteguye kuva kera rishakisha ibyangombwa rishakisha ubushobozi bwose, ntacyabuze umugambwe guhatana rwose. Sinzi, ndakeka nabaza wenda umukuru w'umugambwe.
Yego.
Niba imyiteguro baba bakoze kera, ndatekereza niba barayikoze ntacyabuza guhatana, kereka niba constitution cyangwa itegeko nshinga ry'u Burundi itabemera ko bashobora kwitoza wenda nyuma y'imyaka ibiri ko bashobora ko bamaze gushinga umugambwe. Sinzi niba
Na murakoze Junior, murakoze cyo kibazo cyo kwitegura aragishikiza mukanya. Ariko reka tubanze duhe n'ijambo kandi undi muntu wa radio Ijwi ry'Amerika. Jean Bosco, mwiriwe neza?
Ego murakoze no mu jambo.
Muri hega Jean Bosco?
Ndi Bujumbura mu kinama.
Kandi kazina?
Bo antu kwa ngerageje ngo ku utanga suggestion kubyo na numbise me barezima yuko ijyanye byose nagiye rajumba neza ari mini bicikagurika.
Yego.
Mugabo ngerageje kubyina na somye kuri ya message ba kuri Facebook Lite. Do ndiko naraba ikiringo nubwo nyakuwa kwa saga tuba mwemereye mugambwe bateba ariko watagatira umuntu asanzwe azi mu gihugu nubwo yari guhuye nibwo hariko hasigaye ukwezi kumwe ifitire certe yuko ashobora gupasa. Ne ni ibintu bisaba gushyiramo ingufu cyane. Sinzi yuko ndiko ndagwaworosije kubera sinagenda byumva neza ibyo mwari kumuravuga.
Ishikiriza icyumviro cyawe, nta nyishu nta kibazo nyacyo kihari, kibazo kiva kuri wewe waravye ivyo twanditse. Duga ku ijambo.
bo antwa ikiringo gisigaye ndiko ndagara cyakiringo mwavuga bavuze ko bamwemere mugambwe hasigaye ikiringo gitoyi menga nubwo ntakikije ikiringo nigire ni gitoyi ariko abakunzi biwe bari basanzwe bamufite ku mutima waramufite yagumye amugumije ku mutima igihe cy'amatora cyashika akamara kujya kuri tere nk'uko abandi bagiye bari kuri tere yari yareze
Ari aleze Jean Bosco mu chenhe agatondo gwasa de chimvura chambere cha junior muhoza vuga cyane cyane ku byerekeye imyiteguro ukuntu mwiteguye na Jean Bosco agarutse ku kiringo
imbere yuko nishura junior w'ikigali na Jean Bosco wo mu kinami Bujumbura mbanze kumbure nkosore gatoyi kwa Abdul yavuze ngo ndumushikiranganje nabwo ndumushikiranganje ndumushinga amateka hanyuma rero nje kwa junior ikibazo yavuze nibyo muri Afrika ntitwatera intambwe nini ya muri demokrasi sanga kumbure abamaze kuhashika bakora ibishoboka byose kugira ngo bahagume bagakoresha uburyo bwose kuko baba banabufise muri make bagerageza kuzitira kugira ngo ntibihinduke ribaho yamara burya ikeneye kwifita umwanya wacu ihinduka rigeze riraba uko bigenda kose twiyo twizera neza yuko tuzoje muri urugo rugamba duhiganwe n'abandi kandi turizera neza yuko nkuko Jean Bosco yabivuze ni turi bashasha mu Burundi mu 2010 twarimo mu matora 2015 twarimo ubwo turamaze kubona neje bundi muri referendum twarimo turamaze kubona ibintu bimwe ingene dushobora kubikenyura ngiye dushobora kubikosora uko canye kuriya rero no kwizeza wariwe wese yuko twiwe dufise iryo shaka ryo kuja mu iganwa kandi tukarigumamo gushikarirangiye icyo gusa twari dusaba nuko abarundi bamenya ikintu kimwe amatora ni igikorwa gihambaye uba ugomba wenyine kuvuga uti kazoza yiyukanje shaka naka ubwirizwa rero kubiteramira abantu rero baragenda umunsi w'amatora agenda agakorora ka gapapuro mu isanduku agaca yigiriye hageze guharuha ya majwi abari ngaho ni bamenye ibyo baheza bakasoma n'ibyo badasoma mu gihe atamuntu ariko arabatera igitsungu ucunga umurima awucunga ari hagati muri wo abantu umunsi w'amatora nta kindi gikorwa bagomba gupanga ni bapange ko ari kuja gutora bakagumaho bagataha babonye ikivuye mu gihugu bakoze naye ubundi kugenda ukagenda ukamenga wagiye kumara umwanya gusa ugaca witumuke ukagenda niho bigaruka n'ubundi ugasanga ibyo wari witeze sivyo bibaye kuko utabiteramiye ngo bikurikirane intambwe ku yindi
aho muri ko muvuga nk'imigambwe yoba mushana rwasa muri ko muvuga nk'imigambwe ishobora kuba yari yonjoye matora 2015
oya si ibyo ndiko ndavuga ujya munsi w'amatora yuko abantu benshi barazinduka bagatonda ku murongo yamara gushira ijwi ryiwe mu isanduku agaca yigira hanyuma wagera uko wabona umenga mwari benshi ukaza wumva ibintu wumva nawe ko ari bitangaza ndikubwira y'abarundi n'abarundi kazi yuko amatora ni igikorwa gihambaye kurya umuntu ateramiye ikintu runaka n'amatora bisaba ko umuntu ayateramira agatahuka ariko abonye iti umugambwe wacu turosaya umugambwe wundi barose ariya nawe kuvuga ngo ntacyo ngo bazotubwira oya umunsi w'amatora dukora amatora gusa ibindi twibagire niko tugomba gukora gutyo ibintu mworaba yuko iryo hinduka ritaza kandi vuba kandi abantu bose bakabyishimira
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hijwe rya Amerika turi kumwe na Joseph niriwe neza
mwiriwe amahoro Frederic Nkundikije
amahoro muri hega Joseph
ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
yego akandi kazina ninde
Bizimana Joseph.
Yego tugakwijambo kibazo cyimviro.
Eh mu banze mu ndamukirwe umutumire wo mushinga ntare agatorwa so.
Arabumva.
Eh ifite tubazo tubiri two kumubaza akabazo ka mbere. Bajya baca umugani ngo imihini mishya itera amabavu. Ese afatiye ko umugambwe ari mushya ntabwo yaba abona ko hazaboneka intambamyi mu kongera kumenyekanisha mu bayoboke be amatwara y'uwo mugambwe bikazamufata umwanya bityo bikazatuma yagira inzitizi mu bijyanye n'amatora yo muri 2020 bikazagera abayoboke be batasobanukirwa n'uwo mugambwe mushyashya. Akabazo ka kabiri ufatiye ko ku bunararibonye bw'uwo mushinga ntayo agatorwa sa mu bijyanye na politiki wabonaga rwose ageze nko mu bushorishori bw'igiti. Ese buriya kongera gushinga umugambwe mushyashya ntibyaba bisa naho agarutse hasi kongera kurira cya giti, navuga ko ari igiti cy'inganzamarumbu bikazamugora nanone kongera kugera aho yari ageze. Sawa kabazo kanjye utubazo twanjye twarutwo. Murakoze
Joseph Reka abishyure kuri ibyo bibazo bibiri mu kanya gatoyi.
Nanjye ndashimiye Joseph ati buriya imihini mishya itera amahavu niko niko mu Kinyarwanda bivugwa n'umukirundi n'agatubwa tuti muhini mushasha utera amabavu. Numva nicyo kimwe. Yamara kubyiwacu ntabwo ari ibintu bishasha cyane rwose, kuko twari dusanzweho kiretse ko twari twabujijwe kuba natwe twashobora gukora twidegembya twisanzuye. Rero abantu kumenya ibyiyumviro byacu si ibintu byorusha cyane cyangwa se ibintu biruhije cyane. Tugira n'amahirwe u Burundi si igihugu kinini cyane rwose ku buryo uwamara umwaka wose utashoboye gushika hirya no hino. Bire biroroshe u Burundi ni buto cyo kibe mu Rwanda. Mbese ufise amikoro yo gushika aho ushaka gushika nta kibazo. Hanyuma ati ubwo se niko bari nk'uko umuntu yoba yashitse mu bushorishori bw'igiti noneho akatangura kuza kukurira igiti kininiya atabasha no guhwanya kumbure gushika aho yari ageze bitokoroha. Kubera yuko umugambwe ubwa mbere na mbere ni ibyiyumviro ubwambwe n'abanywanyi, ibyiyumviro turabisanganywe n'abanywanyi turabasanganywe. Gusa kugira ngo umuntu yizere gutsinda agomba kongereza ingufu akarondera abanywanyi benshi gusumba uko abari. Natwe rero nicyo gikorwa duhamagarirwa mu minsi iri imbere. Tuzokora turondera abanywanyi bashasha biyongera kubo dusanganywe, tunereka Abarundi ibyo twipfuza kugeraho turi kumwe nabo. Hanyuma hazogera rero amatora. Rero ndizera neza yuko amatora azoza kugera by'ukuri Abarundi bashobora guhitamo neza, bashobora kuduhunda amajwi kuko si ibintu bazoba batazi, si abantu bazoba batazi. Abarongozi basanganywe nabo babana nabo mu mitumba hirya no hino mu makomine mu bisagara hose. Rero twe twibaza neza kandi turizera neza yuko nubwo kumbure bizodusaba ingufu nyinshi zo gukora, kuko ibyo wari gukora mu myaka 4-5 ubaye ngombwa kubikora mu mwaka umwe urumva yuko nyine ugomba kubira kuya by'ukuri. Ariko nizera neza yuko bizogenda neza.
Reka tubibutse kandi ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Pierre. Mwiriwe neza?
Mwiriwe
neza Pierre. Muri hega Pierre?
Ndi mu ntara ya Muyinga mu Burundi.
Kandi kazina ninde?
Yego
tuga ku ijambo kibazo cy'imbiro.
Yego reka mbanze ndamutumire.
Arakumva.
Yego sabato kanje ubwa mbere na bomba ndamubaze ko akunze kuvuga yuko abanywanyi batotezwa bana batotezwe. None ubu arabona yuko ibyo bagagabanutse abahora
Murakoze Pierre ha ndeka tumuhakanya yishwe kuri ibyo bibazo bibiri ibibazo byo gutotezwa eka ni kibazo cye kiringo cyo kwiyamamaza tugakwijambo mu kanya gato
naje nshimire Pierre we muyinga ibyavuga n'icyo gatotezo kariho ati mbega none kazoba kaheze muri bibiliya niho handitse ngo mbega umwana w'umuntu yagaruka azosanga amahoro ku isi mbizigura yuko hari ibintu usanga bimeze nk'ubwome muri mu bihugu hirya no hino agatotezo ukagira akagira kuko atinya kuva mu kibanza arimo cyanya akagira kubera afise ako gatima tarikiwe ibyo nabyo ntibihinduka ngo nukubera twebwe twaba turose umugambwe cyane tutawufise oya gusa icyo nobwira Pierre n'ubundi yibaza mwe nuko umuntu uwariwe wese ni inengesere kuko abantu beragora guhinduka bafata umwanya guhinduka hariho umuntu ayumva yuko muri we agomba kubaho wenyine nawe yumva namwe ko abandi atakibanza bafise uwo rero urumva yuko nimba yaramugoreye kwitoteza abandi ntacareka kubatoteza ngo ndukubera yuko umugambwe wemewe icyo bakiza rero nuko cyane cyane abanwanyi cyane n'abandi babona yuko abatoteza atariko nuko bataha umwanya uwo agomba kwitwaza icyanya kiriya kugira ngo abatoteze nuko batamuha uwo mwanya nimba ugomba gukora ikinaka nimba amategeko aguha uburenganzira ubucanye buriya kurikiza ibyo amategeko akubwira ntuje kubiri n'ayo mategeko kuko ugiye kubiri n'ayo mategeko z'umuhaye akanya keza ko guca noneho akoresha bwa bubasha agaca arenza ko agashyiramo n'akandi kiwe agatotezo rero kariho turipfuza yuko gahera ariko ni urugamba nk'urundi ni buke buke kazote bagahere hanyuma ikindi yavuze ati ikihe cyo kwiyamamaza ni gito nibyo kandi twaba tubivuga kuva ryari twamye tubivuga nuko nyene kumbure ubona yuko wewe afite inyungu bwo kugira ikiringo gito afite n'ububasha bwo gushinga amategeko kuko agomba aragerageza akakuburizamo ariko ubundi mu gihe abantu twokumva neza yuko amatora ari uguganishwa ibyiyumviro ntiwovuga rero ngo abantu baba bamaze kuja mu gihugu cyose mu ndwi zibiri ngo babe bashyikirije ibyiyumviro byabo abantu bose batumve banyugwe none bamenye ibyo bahitamo n'ibyo badahitamo je nama mvuga nti icyo bakiza ni uko ikiringo cy'amatora kigeze igihe cyo kwiyamamaza nuko n'imiburi iburi nuko bafata ukwezi kose umuntu afashe igihe gito ukwezi kose kubera tuvuga tuti nawe nyine n'ukundi atagutse cyane ariko uvuze uti ushaka yuko by'ukuri abo bantu bose bahiga ngo bashaka kugenda mu mazone yose mu makomine yose mu mitumba kumbure byogora ko imitumba n'ibihumbi bingahe hafi ibihumbi bitatu birenga gato mugabo amazone amakomine ushatse yuko abantu bose bahiga ngo bashikayo urumva yuko byofata nk'ikiringo cy'amezi nk'abiri
umuntu afashe
rero nk'amezi abiri cyangwa byagoranya hagafatwa ukwezi kumwe kwa kampanye byoba mitende ariko indwi zibiri mu by'ukuri ni nke cyane
muri ko murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika reka duhe n'ijambo kandi Fabrice mwiriwe neza Fabrice muratwumva numva telefone ya Fabrice imeze nabi reka duhe ijambo Cedric mwiriwe neza Muri hega Cedrica.
Jewe ndi Kampala Uganda.
Yego kandi kazina.
Ndamukije ni irakoze.
Irakoze.
Ndamukije nyine cyubahiro mu kinga mateka agatoni kwata.
Yarakumva.
Yego hama jewe inga bari bwangoye nashaka aze kunyishura nkiri ku murongo guko connection zari zanyankiye. Nayo tuto bazo nagomba kumwibariza umunyacyubahiro yahora arongoye kibi adesho cyo bari barise yabari imigambi yari yishyize hamwe ariko rero ubuye agi ibara muhimereye umugambi nagomba kucana amabaza ko azoguma akorana nabajya bari kumwe chanke azokora ibikogwa kuganga kiwe hama ikigira kabiri nagomba kumubaza nti imisora y'ibiza shingiro bari bagiye bo bigisha ko botora oya nta mubaza nti yise ni dufite ubu arayise ku kizero buko nibaza ko ari izo cyo itunganya n'amatora ya 2022 hanyuma akagira gacatu agomba kumubaza nti ko boba baramaze kugira organization nko mu ntara canke cyego kiri hanze y'igihugu abamuserukira canke abo tuzokinira nko gukorana canke abo tuzokinira nko kubabaza Achanamu ndamu sawa vyo mi hariko nyamakuru akakarimiro kanje muze kuka mumpera bishobotse azompamagare ndafite ikintu ngoma kuvugana no mubwira ngakwiradi ku radio mu bamukoze
ego me turamuha imero zawe Cedric irakoze ego reka tumwe jambo kandi acayishwa n'ivyo bibazo bitatu mu mubajije aduka ku jambo agatanga rwasa
ego murakoze Cedric Kamara ati kumwaruna ni beka zobandanya cyane ibazo n'acishwe ariko kumborere batacumvise ndomubwira yuko igirizwa shingiro riruguru umujyango w'imigambwe kugira inani igihe cy'amatora kigeze rero twebwe tubavuga tuti igihe cy'amatora cyagera imigambwe ikaba ihari by'ukuri dushobora gushyira ingufu hamwe nta kibazo kihari yuko twashyira ingufu hamwe kugira ngo turabe ko twara nk'umwimbo uca uw'umuntu yogera ko mu kindi avanwa imyaka imwe imyaka imwe hama ku kibazo kijyanye n'uko sendi hari ko ndayizera cyane ntayizera ngo cyane cyane yuko muri kampanye referande twigisha gutora oya njye nambwira yuko mu by'ukuri seni ukuntu yagiyeho jewe sina ibyanshimishije kubera yuko yagiyeho kumbura abarundi tutabivuganye ko ngo tubyumvikane hanyuma icyo bakiza ni uko kubera tutari abantu ntibyo tuvuga ngo duhagarare icyo bakiza ni uko iyo seni yokumva yuko igihugu igakorera igihugu igatunganya amatora ku neza y'igihugu nicyo coba cyiza niho uwo ari we wese yashobora kuyizera hanyuma ati mbega mwaramaze kwitunganya abaserukira mu ntara hanze n'iki ibyo kumbure ntagira ikibazo turi ko turabyisuganyamo nihagera kumbure yavuze yuko ari Kampala abari Kampala nihagera yuko babakura kugira babwire ibyo bakorana bazobimenya aho nta kibazo gusa icyo yomenya ni uko ntitwicaye ibyo n'umutaga turi ku kivi turi ko turondera nyine twitegura kugira ngo igihe amatora azoshikira ntituzobe nk'abatunguwe ariko tuzobe tubajemo by'ukuri tumva yuko turemye kandi twumva yuko dushikana
tubibutse inshuti mwese muri ko murabandanya kumviriza ikiganiro muri sanga ijwi ry'Amerika turi kumwe n'umushyirantahe Agathon Rwasa akaba ari icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka turi ko tuvuga cyane cyane ku mugambwe wiwe uherutse kwemerwa reka duhe n'ijambo kandi Reverien mwiriwe neza
mwiriwe murakomeye hiye ku ijwi ry'Amerika
yego turaho kandi kazina ninde Reverien
ngenda kumana
muri hehe
Karere k'ibiyaga bigari
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
ndamukiriza abamenyakuba wa Agatogwasha
yarabumva
cyo nagomba amakenga fishe najyanda ndamubaze yuko bafise icyizere cyo gutsinda amatora nubwo baba baramwemereye turazi yuko mu Burundi atacyuka cyiza cya politiki kihari ko tuzi mbona ko tubona se tubona ubutegetsi buzikwiba amatora cyane barize yuko bazotsinda cyangwa nibatsindwa bazogifatamo gute ko mbona ibintu byo mu Burundi bigoye atacyizera umuntu agira kugira amatora abantu barahunze bakiri bamwe barahunze batakiri mu gihugu abona yuko hari icyizere bafise yuko hari ibintu bizohinduka ko tubona bizibiriye kwata rubuga rwa politike ruhari. Murakoze cyane, icyo nagomba kumubaza.
Murakoze Reverien. Reka tubanze kandi duhe ijambo Elisa Mukanya umushena ya gatunga rwasa arakwishura Reverien ace yishura ni ibibazo vya Elisa canke ivyimviro azoba yashikirije. Elisa muratumva?
Ego turavumva cyane.
Muri he?
Abere muri Australia.
Australia murafite ikibazo murafite cyimviro?
Je nashe tubaze mu Kenya gusa ni nka tubiri canke dutatu ko gusa yakabuze kambere kandi karavuga gati ego mutamaga tugwasa ahega go gutanguza umugambi mushasha ariko na sekiyodo ni ibazo ni kuri iki mu Burundi arico gihugu gitonya dufise ariko kikaba konflika bari nico gihugu gifise imigambwe myinshi imigambwe yamye ho kuva kera twavuze tuyisangaho dukora tuyisangaho ariko niyo bishitse umugambi uhagenda ku butegetsi umwaka manda ya mbere batwaye neza ya kabiri bice ba urudubino bagaca bihinduka bikaba bibi gusumba rero kumbura akabazo nagomba nibarize kari kamezi kameze uku ni kihe kintu bo nk'umugambi bagiye gukora kugira ngo berekane ihinduka cyangwa se berekane ubudasa buri hagati y'umugambi wabo mushasha n'imigambwe ya ihasanzwe irenga mirongo ako n'akabazo ka mbere hama kandi kabazo ka kabiri karavuga gati mbese nk'uko banyamahanga bari kure cyane hanze ya Afurika bobo bazoshobora kubashikiriza ibyiyumviro byabo gute nk'abanyamugambwe mbe bo bafise abantu bakorana nabo muri ibyo bihugu canke barategekanya kubarondera hama akanyuma ngiye guhereza ko karavuga gati cagumye kigaruka kenshi ariko nagomba mbaze muri ubu buryo n'akahe kamaro ko kujya mu runani nk'imigambwe cyane cyane iyo hageze mu bihe by'amatora ariko mu kindi gihe ibihe by'amatora bitegereje ataruna n'igira rubaho n'akahe kamaro ko kuba mu runani mu gihe cy'amatora.
Murakoze Elisa, mubanze mutwibutse izina ry'ikirundi.
Bigirimana.
Murakoze.
Yego.
Mwishana rwasa agaton icyumviro ikibazo cha Reverien mucye mundu gakwijambo ni kubibazo bitatu Elisa Bigirimana abaje mu kanya.
Murakoze bo mere kuri Reverien ati murafite icyizere cyo gutsinda cyangwa murafite icyizere yuko ari kizohinduka ntushobora kujya mu ruhigi utizeye kubura njwa no kuja mu rugamba utizera kunesha cyangwa utinda icambere gituma uja mwihiganwa nuko wemera kandi wizera yuko ushobora gutsinda cyo ni cyambere ujuta icyo tagifise niwo kwigura jamwo ntani impamvu ndi wutakaza umwanya ngo utakaze ngo uzawe twere cyizere turagifise kubera yuko abarundi tubana nabo urabona ubuzima babayeho turazi n'ukuntu Uburundi bwagiye bubaho twe turizera yuko abarundi benshi cyo kimwe natwe dushyize ingufu zacu hamwe dushobora guhindura ibintu nibyo hangiro dufise ati ibintu none bizohinduka ibintu bizohinduka kubera bihindurwa n'abantu iyo abantu rero bafite ishaka ryo guhindura ibintu birahinduka byo ubwabyo ntibishobora kwihindura mugabo abantu bashaka kubihindura kandi iyo ihinduka rigeze kuri ba rirabanyene kuko niko biri ibihugu byose niko bigenda nta byamakwakundi ibintu birahinduka uko umwanya ugenda. Elisa muri Australia ati kubera iki mu Burundi hari imigambwe myinshi kandi ari igihugu gito harije kavye byinshi ngene kurira yuko abarundi tutemerana kumbure cyane kobera yuko muri politiki ari abantu benshi bafata ko politiki ari inzira yo gushikira amaronko ivyo ngira ngo ntawe no sino birandira koko sibishasha twarabibonye none wosigura gute yuko hari migambwe ingano kwingana umugambwe ugasanga nta nabantu wanyi amajana birusha gukoranya mu gihugu cyose murabo kubera yuko umuntu yitirirwa uwo mugambwe ashobora kuhabwa akazi hanyuma agakora ukuntu kugira ngo ashimishe abashobora kumuha ku kazi urumva yuko hakiri ingendo kamwe niyo imigambwe nyine mwene iyo nyine izokwamiriho ariko nacyo byungura igihugu kiretse kumbura yuko bituma ahubwo haba ibintu wabati na abantu bashagira ingendo yo kuba nk'abasabyi
ndabona akanya kariho karihuta
ibyo tubaho baguma bimerewe neza mugabo bataravye kumbure inyungu z'abandi benshi.
Elisa yabajije n'ikindi kibazo ikibazo cerekeye akamaro ko kugira inani kandi mu matora gusa ahandi zitahari ikindi kibazo yabajije mwacishuye zerekeye ku muzoja ku banyamahanga yego tugakwi jambo ndabona na Deo aturindiye kugira ngo tumuhe ijambo tugakwi jambo kuri ico kibazo ciwe cyane yego
yabaze ati none itandukaniro ryanyu n'iyindi migambe ni hehe itandukaniro rirahari tirahari kuko twebwe imigambi dufitiye igihugu kumbure itandukanye n'iyabo bandi twe turaraje gushinga no kubona uburundi buri nuko buri uko buri tuzi uko bwabayeho tukiyumvira mubandanije nk'uko byoherera hehe twifuza yuko abarundi twemerana mu butandukane bwacu tukanywana tukumvikana tukubahana tukubahirizanya hajya si benshi kumbure bashaka kwihanganiranira mugabo twe turumva yuko tubwiza gushira imbere ikintu kwihanganira abandi ku kibazo cyo gushikira abarundi bari hirya no hino turabashikira abo makunga avuga turashobora kuyashikira duciye kuba yaserukira ngaha duciye no kubacu bari mu mahanga hirya no hino hanyuma akamaro ko kuba mu nani ni za ngufu zijya hamwe iyo naho abantu bavuga ati twebwe turiumva ko twikwije nta kibazo barashaka gukora uko ariko kandi ibyo by'inani urumva mu gihe iyo bwirizwa shingiro baryanditse nk'uko babishaka bakaba ati
inani tuzemera ko twamwemereye deho tumuhe akanya gatoye deho mu kanya gatoye cyane rwose ikibazo cyihuta ikibazo kimwe deho muratwumva
ego ndabumva cyane
nyarutsa ufise umuntu umwe
akaba dusanze ni ukuvuga ngira nyarutse nyine kubona umwanya ndabona wagiye kuva bakemererwa kuva ukiri umuhazi hanyuma ukagenda bakabonanuka mu mugambwe ni badafata ntuzanya n'umwe umuntu wanyu wagwasa yigeze yoherezwa none ubuho ntihenze imiri badakuba haheze nk'imyaka ishika n'ikindi irenga sinzi nagenda mubaze ubu buryo wabona yuko bazokoroherwa abantu wanyu hayo kuko mbona
yuko
barabareka ayandi ma
ndeka ishobora kukabaza duga ku ijambo umushyantahe agato wasa
icyo ni umwishura ni uko mu rugamba niko bimeze kuba ati koroherwa turabyipfuza mugabo turazi yuko duhanganye n'abantu bakeneye kuguma ku butegetsi mu gihe rero gifite ubutegetsi haragira ashobora kubukoresha nk'uko abishaka ni ukumenya nawe ingene ubyifatamwo kugira ngo nawe ushike iyuja ngira ngo arabizi n'umwana ahagaze ko acuka mugabo z'uko aba yabishaka urumva rero ubutegetsi ubufise agerageza kubukingira no kubuguma ko uko ashoboye kubose igikuru ni uko abantu bumva yuko turi imbere y'ubutegetsi kumbure bumeze uko bwoba bumeze hanyuma umuntu akirinda gukamira mu coze uwo wese yagomba kwitwaza ubutegetsi kugira ngo amukandamize urashaka kurondera ibyo ushaka ukabishika ko mugabo gwineza buhoro y'umunsi yawugeje ku mugezi
ndabona
igikuru nuko abantu bakoresha ubwitonzi
akanya katujanye
bakubaha bakubuhana
neza
agatuma rwasa mwakoze cyane gose kuba mwitavye ikiganiro cyo radio ijwi ry'America turabashimiye cyane turashimiye n'abanywanyi bose baduteye akamo bagashikiriza ibibazo turashimiye ingenieur McLean yadufashije mu ngabwizuma na Fatukarara yadufashije kwigiranya ikiganiro turabashimiye nshuti mwese mwaduteza amatwi mugire amahoro n'umugoro wa mwiza mwese muwandanye mukurikirana ibiganiro vya radio ijwi ry'America
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mwiriwe neza nshuti.